radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri internet ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Ohia Nitanga ishaka ikaze mu makuru yacu yo kuri no saha. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabeshuje amakuru avuga ko leta ya Congo yo biriko irasaba ibihugu byo mu majepfo ya Afrika imfashanyo yo gutera u Rwanda.
Kubahumuriza nicyo cyangombwa, nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona yashoboka. So nushaka uryame, usinzire, wicuye, wiyongere.
Uyu ni Perezida Paul Kagame aho yari mu kiganiro ahejeje kugirana n'abamenyesha makuru mu Rwanda. Ishyirahamwe mpuzamakungu wa Amnesty International ryatanguje isekeza ryo gusaba irekurwa ry'umumenyesha makuru w'umurundikazi Floriane Irangabiye afunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani wa 2022. Umugwi utunganya amatora muri Nigeria watangaje ko Bola Tinubu yegukanye intsinzi mu matora ya perezida. Tinubu ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikeka ko COVID-19 yaturutse ku mpanuka muri laboratoire y'Wuhan mu Bushinwa. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikeka ko COVID-19 iba yaturutse ku mpanuka muri laboratoire y'Wuhan mu Bushinwa. Ibindi kuri inkuru ni Thomas Kamirindi.
Mu kiganiro yagiranye na televiziyo Fox News ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Christopher Wray, umuyobozi wa FBI, ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha, yaratangaje ati hashize agahe twarageze ku mwanzuro ko inkomoko y'icyorezo ishobora cyane kuba ari impanuka mu kigo cy'ubushakashatsi cya leta kiri i Wuhan. Christopher Wray yemeza kandi ko guverinoma y'Ubushinwa ikora ibishoboka byose kugira ngo iburizemo anketi Amerika n'andi mahanga bakora ku buryo COVID-19 yavutse n'aho yaturutse. Ati birababaje. Mbere y'umuyobozi wa FBI, Minisiteri y'Ingufu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nayo ishinzwe za laboratwari zikora ubushakashatsi kuri za virusi, yari yatangaje ko nayo ikeka ko COVID-19 yavuye ku mpanuka yabaye muri laboratwari y'i Wuhan. Ariko rero Amerika isobanura ko inzego z'iperereza zayo zose zitaragera ku mwanzuro umwe. Zimwe na zimwe ziracyavuga ko zitarabona neza aho virusi ya COVID-19 yakomotse. Leta y'Ubushinwa yamaganye ibyo Minisiteri y'Ingufu na FBI batangaza. Umuvugizi wa Minisiteri yayo y'Ububanyi n'Amahanga, Mao Ning, avuga ko Amerika ishaka kubigira ibya politiki. Mao Ning yemeza ko nta na kimwe Ubushinwa bwigeze buhisha. COVID-19 yagaragaye bwa mbere na mbere mu mujyi wa Wuhan uri hagati no hagati mu Bushinwa mu kwezi kwa 12/2019, yahitanye abantu bagera kuri miliyoni 7 ku isi yose.
Kandi naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashinga amateka batanguye gukora itohoza kwihiganwa n'Ubushinwa. Thomas Kamirindi yarabandanye inkuru.
Abadepite bashyizeho akanama ka 24 muri bo kayobowe na Depite Mike Gallagher wo mu ishyaka ry'Abarepublikani, yungirijwe na Depite Raja Krishnamurti w'umudemokrate. Anketi bazihaye igihe cy'imyaka 2. Imirimo yatangiye ejo nijoro bumva ubuhamya bw'abantu bakomoka mu Bushinwa baharanira uburenganzira bwa muntu n'ababaye abajyanama ba Perezida Trump mu by'umutekano. Kuri Depite Gallagher, uru ni urugamba ruzerekana uko ubuzima buzaba bumeze mu kinyejana cya 2021. Mugenzi we Krishnamurti, umunyamerika ukomoka mu Buhinde, yavuze ko Ubushinwa bushaka ko sosiyete nyamerika icikagurikamo uduce. Ati gusa icyo butazi kandi butumva nuko kuba abanyamerika bakomoka imihanda yose y'isi n'ubudasa bwabo arizo ngufu zabo. akanama kagomba kureba ibibazo by'umutekano n'ukuntu ubushinwa burimo bwinjira cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugero bwatangiye kuhagura ubutaka bwo guhingamo, kazareba n'ibindi bitandukanye birimo ihiganwa mu by'ubukungu n'ubuhinzi hagati y'ibihugu byombi n'inkomoko y'icyorezo cya COVID-19.
Amakuru ya Radio ya Amerika arabandanya. Umugwi utunganya amatora muri Nigeria watangaje ko Bola Tinubu yegukanye intsinzi mu matora ya perezida. Tinubu ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Diane Nene nahazwe.
Bola Tinubu mu ijambo yashikirije intsinzi yiwe ikimara kwemezwa no mu gutunganya amatora muri Nigeria, yavuze ko yishimiye cyane kuba atowe nka perezida w'ico gihugu. Yagize ati, ndemeye ntahigimanga ano mabanga atari yo gufata minenerwe. Muri iryo jambo, umunyepolitike akomoka mu gambwe wa rusanzwe ku butegetsi yasabye abanyagihugu ba Nigeria gufatana mu nda bakamushigikira. Yateye ivyatsi abavuga ko amatora yabayemwo amahinyu, yemeza ko yagenze neza. Zimwe mu ngorane abiyamirize ivyavuye mu matora ya Nigeria badoma ku rutoke n'utunenge twibonekeje mu buhinga bwa none bwo gutora no kumurwi utunganya amatora w'ico gihugu utashoboye kwerekana ikibiriraho no kumwanya ku mwanya amajwi ariko ava mu bice bitandukanye vya Nigeria nk'uko wari wavyemeye. President Muhammadu Buhari yahejeje manda ziwe zibiri mu ijambo yasohoye, nawe yakeje Bola Tinubu agiye kumusubirira, avuga ko amabanga agiye kujamwo ayakwiye. Yemeye ko azokorana neza nawe mu guhererekanya ubutegetsi. Bola Tinubu w'imyaka 70 agiye kuramutswa igihugu cugarijwe n'ingorane zitandukanye, muri zo harimwo uguhangana n'imirwi y'iterabwoba yitirira idini rya Kiislamu, ibitero bigabwa n'imirwi yitwaje ibirwanisho, amatati ari hagati y'abarimi n'aborozi, ikena ry'amafaranga, ikibazo c'ibiturire, ikena ry'umuyaga nkuba n'igitoro. Umurwi utunganya amatora muri Nigeria wavuze ko Bola Tinubu yaronse amajwi yababa 9,000,000. Atiku Abubakar atavuga rumwe na leta, nawe aza mu kibanza ca kabiri. Uwo murwi ukavuga ko yaronse amajwi yababa 7,000,000. Peter Obi ashigikiwe n'urwaruka aza mu kibanza ca gatatu, nawe akaba yaronse amajwi agera ku 6,000,000, nk'uko umurwi utunganya amatora muri Nigeria ubivuga.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikirongereza imfashanyo mu gisirikare ziha igihugu cha Somalia, mu gihe inteko z'icyo gihugu ziko ziragira intambwe ziboneka mu rugamba rwo kugwanya umugwi wa Al-Shabab. Fidel Niyongabo arabandanya inkuru.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko amatoni 61 y'ibigwanisho n'amasasi vyashitse ku munsi wa kabiri ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Ni mu ntumbero yo gushigikira inteko za Somalia mu bitero zikora ku ntagondwa z'abayisilamu. Iyo mfashanyo izotuma izo nteko zisubira kwigarurira ibice bitari bike abagwanyi ba Al-Shabab bari bafashe mu kwezi k'8 k'umwaka urangiye w'2022. Mu itangazo ritandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikirije hamwe n'ibihugu bikorana cyane mu vyerekeye umutekano birimo Qatar, Turkiya, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu n'Ubwongereza, zamenyesheje ko zizoshigikira utwigoro twa Somalia two gukoresha neza ibigwanisho n'amasasi Somalia kizoba cahawe. Ivyo bizotuma urwego gushyira hamwe onurujejwe amahoro n'umutekano ku isi rukuraho ibihano rwafatiye Somalia ku bijanye n'ibigwanisho. Hussein Sheikh Ali, umuhanuzi wa leta ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu, yatangaje ko inama yagiranye n'abategetsi ba Amerika i Washington yabaye ingirakamaro bikomeye. Leta ya Perezida Hassan Sheikh Mohamud yaratangaje mu mwaka uheze ko igiye kugwanya biboneka intagondwa za Al-Shabab 2,000,000 zimaze imyaka irenga 10 zigenzura ibice bitari bike by'igihugu kandi zikora ibitero by'inkumbi. Izo ntagondwa zivuga ko zishaka gushinga leta igendera ku mategeko ya Kiislamu.
Unaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabeshije amakuru avuga ko leta ya Congo yoba iriko irasaba ibihugu vyo mu karere majefo ya Afrika imfashanyo yo gutera u Rwanda. Mugenzi wacu Fred Edigwema na Asumta Kaboyi baganiriye kuri inama yahuje Perezida Paul Kagame n'abamenyesha amakuru mu Rwanda.
Asumta Kaboyi mukanya uvuye mu kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'abanyamakuru kuri wowe wavuga ko inkuru nyamukuru kuye muri iki kiganiro ari yihasoma.
Aha urakoze cyane Edi, navuga ko iki kiganiro urebye kibanze cyane guha amakuru abanyamakuru baje mu mushyikirano baturuka mu bihugu bya Afrika. Niho benshi bahawe urubuga babaza ibibazo cyane cyane byagiye bigaruka kuri Congo, umubano w'u Rwanda na Congo, ibibazo biri hagati y'ibihugu ndetse n'ibihugu byagiye bigerageza guhuza u Rwanda na Congo kugira ngo umubano ugaruke. Naho ngaho urebye ibibazo byinshi byagarutse, hari nawe umunyamakuru umwe w'umunyarwanda abajije Perezida Kagame ati nkurikije ibyo numva muri Congo, abanyarwanda dutekane cyangwa se dutangire twitegure. Perezida Kagame yamutubije muri aya magambo.
Kubahumuriza nicyo kiri important, nicyo cyangombwa, nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona yashoboka. So nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Congo, ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri, cyane cyane iyo bivuga kuri iki kibazo cya Congo bikivugwa n'abanyekongo bo muri leta n'uruterwa. Ibyo ntibabimbareho, ibyo mvuze ntibabimbareho.
Asumta Kaboyi, muri icyo kiganiro nk'uko wari ubivuze kibanze ahanini kubibera mu gihugu cya Congo, ariko hari n'abanyamakuru bifuje kumenya niba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda azongera kiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ataha y'umwaka w'2024. Icyo kibazo yagisubiza ate?
Kuri iki kibazo abanyamakuru cyane cyane nk'uko nari mbivuze baturutse mu bihugu bya Afurika binyuranye bari bitabira umushyikirano bamubajije Perezida Kagame bati mbega witeguye kwiziyamamariza mu matora ari imbere, abasubiza ko atarabifata neza atabizi neza, ariko ko uwo ari we wese waba ubyifuza ahawe ubwari nyine yafata umwanya akitegura akazaba nyine umukandida mu matora ya Perezida w'igihugu ategerejwe mu mwaka utaha.
Ikindi cyagarutse muri icyo kiganiro Asumta Kaboyi nuko abanyamakuru bagerageje kugaragaza ko u Rwanda rushobora kuba ruri muri Congo kubera inyungu runaka rushakayo, cyane cyane inyungu zijyanye n'amabuye y'agaciro. Icyo kibazo umukuru w'igihugu yakivuze hiki?
Avuga cyane cyane bivuga ko u Rwanda rwaba rujya muri Congo kubera gushaka amabuye y'agaciro. Umukuru w'igihugu yavuze ati u Rwanda rufite amabuye y'agaciro menshi, avuga zahabu, avuga na koruta. Aranavuga ati amabuye y'agaciro y'u Rwanda nka koruta niyo yavuze cyane, ati iranakundwa kurusha amabuye ya koruta ituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo ni byo yakunze kugaruka aravuga ati nta mpamvu rero ibyo bintu bakomeza kubikirira u Rwanda ko rujya muri Congo gushaka ayo mabuye, ko ahubwo u Rwanda narwo rufite amabuye y'agaciro.
Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika, urakoze, komeza udukurikiranire hafi iyo nkuru uze kuyitugezaho mu makuru yacu arambuye ataha. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Edi.
Turacari mu karere k'ibiyaga binini, abadepite bo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo barasaba leta yabo kurangiza intambara mu buseruko bw'igihugu biciye mu nzira y'amahoro. Umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika igoma Jimmy Shukrani Bakomera yadukurikiraniye hafi iyi nkuru.
Abadepite 17 batuye ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru nibo bashyize umukono kuri ibaruwa bandikiye Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi, baramusaba ko yakubahiriza ibikubiye mu masezerano y'u Rwanda muri Angola ni Nairobi muri Kenya. Aba badepite bashimangiye icyifuzo cy'uko impande zombi zahagarika imirwano mu rwego rwo kurangiza intambara muri teritwari za Rutshuru na Masisi imaze guhitana abantu benshi. Muri iyo baruwa kandi izi ntumwa za rubanda zivuga ko zitumva impamvu leta ikomeje kurebera ikibazo cy'imibereho mibi y'abaturage bahungiye mu bihugu bituranye bya Congo biri mu Rwanda na Uganda. Aba kandi bagasaba ko umugambi wa leta wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare bo mu mitwe irwanya leta washyirwa mu bikorwa vuba ku bw'inyungu za rubanda rugufi. Niyitegeka Gerard ni umudepite watowe mu teritwari ya Masisi ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru, akaba n'umwe mu bashyize umukono kuri iyi baruwa.
Kwari kubyira perezida ko icyo turi gutekereza ari uko kino kibazo cyashira pacifiquement, bashize mu bikorwa inama zabereye i Rwanda, inama zabereye i Nairobi n'inama zabereye i Bujumbura. Izo nama zose zabaye zisaba ko rahaba selfe abaturage bakareka gukomeza gupfa.
Uyavuga ko yizeye neza kuyishobora kuba inzira irambye yo gukemura ikibazo cy'intambara gikomeje kwibasira abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo.
Ibyo ngibyo babishize mu bikorwa akaba bari abaturage bafite gahita gapfunuka. Wumvise ko twanavuze tuti no muri programme muri gahunda zo gukemura ibibazo bashiremo abadepite ba province, bashiremo abadepite bo mu rwego rw'igihugu, bashiremo na notabilité ya Nord Kivu, gira ngo twese dutahirize umugozi umwe turebe ukuntu kino kibazo cyakemuka abaturage bakava mu ruhirahiro.
Ubu busabe bw'abadepite ntibwakiriwe neza na rubanda rugufi cyane abatuye mu duce turimo imirwano. Theoneste Batigakuru n'umwe mu batavuga rumwe n'iki cyemezo cy'abadepite.
Kandi ishingiro ryo bifite ibintu nka biriya kuko igihugu cyaratewe kandi perezida w'igihugu n'abaturage bakeneye uko ikibazo kirangira gikahabwa umuti nyawo. Naho biriya bindi barimo bavuga hariya twe nk'abaturage babiteye ubwatsi.
Naho harindakana umwe we abona ko byari bikwiye ko ibiganiro ku mpande zombi bibaho ariko bigakurikirwa no kurangiza burundu umutekano muke muri Kivu ya Ruguru.
Kihutirwa turi mu muryango wa EAC turindira icyo EAC yahaye mu 23 ko tariki 8 ngomba kuba yavuye mu burere bwo yamaze gufata. Turindiye itagira icyo ikora ngo nyora kwa dokta tukamenya iyi nzira abadepite bafashe akaba ariyo twakoresha, ariko muri make bari bishe baratinze cyane kabisa.
Hagataho abadepite batowe ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Kivu ya Ruguru nabo barasaba umukuru w'igihugu kurangiza ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba. Mu itangazo bashyize hagaragara ryashyizweho umukono n'abagera kuri 15 muri 48 bahagarariye intara ya Kivu ya Ruguru ku rwego rw'igihugu, aba nabo babona ko inzira y'amahoro yashoboka ari uko habayeho kumvikana hagati y'impande zombi. Aba kandi bo mu itangazo ryabo barasaba komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo CENI guhagarika byihuse ibikorwa by'ibarura n'amatora mu burasirazuba kugeza abaturage bahunze basubiye mu byabo. Justin Harerimana ndayishimiye n'umwe muri abo badepite watowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi wavuganye n'ijwi ry'Amerika.
Turabona igihe cyo igihugu kiri mu ntambara nk'izinguzi, twebwe nk'abadepite national twumva ko ikihutirwa ntabwo ari ukubarura abaturage ngo bajye mu matora. Ikihutirwa ntabwo ari ukuza mu matora, ahubwo ikihutirwa ni ukumanga kurengera ubusugire bw'igihugu.
Akomeza avuga ko mu gihe inzira y'ibiganiro idashobotse leta yakwifashisha iyi ntambara.
Igihe cyo leta yamara kwereka amahanga yuko inyeshyamba zitubahirije icyo bise CCLF tukurikije amasezerano bagiye garasinywa hirya no hino, bagiye barasinya amasezerano za Addis Ababa, bagasinya amasezerano za Rwanda, bakinya amasezerano. Ago masezerano gose dukurikije uko inyeshyamba ziza M23 zitarubahirije, ni ukuvuga ngo leta iri oblige kwereka amahanga yuko igomba kwinjira mu ntambara.
Ibi byatangajwe n'abadepite haba ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu, biracyari byifuzo bashikirije umukuru w'igihugu. Kugeza ubu ibyemezo ntibirafatwa. Jimmy Shukurani bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.
Koze mgenzi wacu Jimmy Shukrani kuri iyo nkuru yaduteguriye. Ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gutwara abantu n'ibintu bwaraye busohoye amategeko mashasha amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi. Ni nkuru ya mgenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Munama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganje bw'ubudandaje gutwara abantu amahinguriro n'ingenzi. Umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganje Innocent Nibizi yabanje kumenyesha abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi amategeko mashasha agiye kubagenga, ashimikiye na cane cane ku mafaranga azohora atangwa.
Ishirahamwe ritwara abantu n'imiduga mito bita voiture kugira ngo byemererwe gukora izo iriha amafaranga 2025. Ishirahamwe twara abantu na minibus iriha amafaranga 2500. Ishirahamwe twara abantu na bus iriha amafaranga umuliyoni. Ishyirahamwe ritwara ibidandazo n'amakamyo iriha amafaranga umuliyoni n'amajana atanu.
Aha kandi amashyirahamwe yunguruza abantu yose yamenyesheje uko amategeko bahora bagendera ko ahagaritswe, bityo n'abari basanzwe bakora bategerezwa kwiyandikisha gushasha.
Ubu turiko tuvuga imiduga iri mu majanga, turiko tuvuga imiduga y'abantu ku gatwe kabo. Ku byerekeye impusha mwari musanzwe mufise amagrema yose amajanse yose arasanzwe afise uno munsi. Anakimamaze kubiteye ko isohotse ije mu binenye yuko kubiteye ko isohotse mutegereza kwiyandikisha gushasha.
Umwe mu bahagarariye amashyirahamwe asanzwe atwara abantu haba mu gihugu no hanze yacu barashima ayo mategeko mashasha, ariko bagasaba ko yoshigwa mu ngiro abahora bikika mu kiza mu gutwara abantu batabyemerewe bakigizwayo. Nirampe Basharire yaserukiye Volcano ikorera Bujumbura, Kigali na Kampala, nandi Uwimana Dieudonné akorera mu gihugu hagati c'u Burundi.
Aho ushobora gusanga umuntu yazanye umutahe uboneka simodokari zikwiye mugabo ugasanga rikaragirana birya bita konkurance higanwa n'abantu badafite umutahe. Ingingo yafashwe mufashe mufate ingingo zo kwishyira mu ngiro
uko tungana ngatugiye tuvugisha ukuri. Umwe tubadate tugende ku biro twese umuntu azanye imodokari zimwanditse ko itamwanditse ko cyangwa afitiye kontra hari amashyirahamwe mwusanga ibyo biratabya kwise ugasaba kubwira ngo nishyira hamwe.
Aha kandi hari n'abagaragaje ku buryo bakoreramwo mu Burundi bwo kunguruza abantu bubagora, haba mu koroherezwa mu kazi no kuronka igitoro, bagasaba kwicuka ikibazo cotorega umuti.
Hariho ibintu usanga twebwe bica bitunaniza, aya mafaranga tuzoriha ugaca usanga hari n'ama carte d'entrée turiha, aya mafaranga ugasanga tuyariha kuri trimestre, ariko ugacuza gusanga hari n'ayandi mafaranga bisaba ko tuzoza turariha ku mwaka. Ibikorwa byose muri kumara dusaba turiteguye kubikora. Hari ikibazo dufite mbega ko dukorera ngaha tukaba dufite ikibazo cya karibira, ariko nta kigoro leta irikirashyiramo kugira ngo amakaribira ashobore kubonekana kugira ngo twebwe nk'abadandaza bishoboke kunguruza abantu n'ibintu byabo.
Kwizera Pascal aserukira ishyirahamwe risanzwe rizana imodoka mu Burundi rizivanye ku kivuko cya Dar es Salaam, nawe asaba ko abazuba barisha ayo mafaranga abokingirwa mu kazi kabo.
Uyu munsi mutubwiye yuko tugiye kuriha amafaranga miliyoni 2 kugira turonye ubwo ruhushya. Nitwariha izo miliyoni 2 ku majyana hategekanijwe iki kugira ngo uwo muntu yarishe imiliyoni 2 akingirwe?
Ku bibazo byose byashikirijwe n'abaserukira amashyirahamwe yunguruza abantu birimo n'abakora ubukomisiyoneri muri ico gisata co kunguruza abantu, umuyobozi mukuru ajeje gutwara abantu n'ibintu yasabye ko hobaho gukorana kwa hafi abagaragaye bagashengezwa. Amenyesha kandi ko bagiye gushiramo ingufu abadakorera mu mategeko bose bahanwe n'ibibazo bihari bitorega umuti.
Kugira ngo abantu biyunguruza borohere kuko dutwara abantu benshi tuborohereze twebwe ntasho dutoko igihe gitoca kenshi cyane twari twatoye amasitasiyo barabwiza amasitasiyo twari twatoye ifari amazone yari amazone atatu aba bazana imiduga nayo bakavuga yuko za fere promenade ikaja gutwara abantu n'ibintu. Twereke tujya akarara mu ibyo kanabajejwe babajejwe ku urujya n'uruza mu barabara mu telefoni.
Naho amategeko nka yose agenga ico gisata ategerezwa guhinduka, Inosa Nibizi yamenyesheje ko amarangi ategerezwa gusigwa imiduga yunguruza abantu atahindutse, aho ku modoka zikorera mu gisagara ca Bujumbura ari irangi ry'ubururu n'igera ndetse n'irangi ry'umuhondo n'igera ku miduga yunguruza abantu ija hagati mu gihugu. Abasanzwe bajabuka imbibe z'u Burundi nabo yabibukije kuja babanza gusuzuma ibyangombwa ko bikwiye no gushiraho ikiranga ishyirahamwe imodoka zikoreramwo cemewe. Kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka niyo sango ntarengwa ubwo bushikiranganje bwatanze kuri ayo mashyirahamwe kuba yashize mu ngiro ibyo asabwa abashobore kubandanya akazi kabo neza. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Urakoze Thierry kuri iyo nkuru. Ishyirahamwe mpuzamakungu wa Amnesty International ryatanga igisekeza ku mbuga ngurukanabumenyi yo gusaba irekugwa ry'umumenyeshamakuru w'umurundikazi Florian Irangabiye, afunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani umwaka w'2022. Leta y'u Burundi imwagiriza gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho no guhungabanya umutekano w'igihugu. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Mwikete ya Amnesty International ya rungiki mushikanganji ubu tungane mu Burundi Domine Banyankimbona iryo shirahamwe rivuga ko yifatwa n'ifungwa vya Florian Yangabiye bidakurikije amategeko kandi bihonyanga agateka kaduna muntu. Ku bwa Amnesty International rifungwa ryerekana ingendo y'ubutegetsi bwa Gitega yo gucinyiza umuntu wese afite icyumviro gitandukanye n'ivyifuzo by'ubutegetsi nayo bata witwaje ibirwanisho. Umuryango uhamya agateka kaduna muntu usaba mushikanganji ajeje ubutungane guhitegeko mushikiriza manza akizigenza wa Republika kugira nawe yafata ingingo yo kurekura umufaso nirangabiye atakirinze gusabwa kandi mu maguru masha. Ijwi rya Amerika rimaze kubona urwandiko ryakuye Hashem Colson ajejwe ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi muri Amnesty.
Au niveau de Amnesty International, nous avons lancé une action urgente pour demander la libération de
twatanguje byose keza ryo gusabire kugwa gihuse rya Floriane Irangabiye umunyamakuru wa Burundi kazi kandi atakirinze gusabwa. Bivuze ko duhamagarira abanywanyi bacu n'umuntu wese abyifuza kwandikira umushikiranganje w'ubutungane amusaba ko arekugwa.
Kubwo kongereza kazi Florian Yangabiye azira umwuga wiwe.
Nous avons fait cette demande car nous estimons
twakoze ico gisabo kuko twizera neza ko azira kuba yarakoresheje uburenganzira ahabwa n'amategeko no kuba yarakoze umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Twizigiye ko umucamanza w'iyungururizo azokurikiza ingingo z'ubutungane.
Nabandi bamenyesha makuru bagenzi ba Florian Yangabiye basanga aho rw'umwuga. Umufaso Yangabiye uretse kuba ari mu mirwi myinshi y'abarundi baba ku murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ni n'umukozi wa radio y'igicaniro yavukiye mu buhungiro muri ico gihugu. Arsene Bitabuzi bakunda gukorana ku biganiro bivuga ku Burundi canke akamutumira nk'umusesanguzi yibaza ko mugenzi wazira ivyiyumvira ashikiriza.
Mugenzi wa Florian Yangabiye kuva patwa yahogwa ivyiyumviro vyiwe yashikiza ko yazi cyane ari umumenye shamakuru cyane iyo yabaye umutumire n'ikinisho igaragara yuko ayicyo yahowe barimo nabisabiye ibyemezo ariko abari mwagirije ntibigeze bashobora gutanga ibyemezo.
Kubwo mu mategeko wa Komere niyongere umukuru w'ishyirahamwe ya Kat Burundi ry'abakirisu barwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu igihano cyahawe Irangabiye gihonyanga ubwigenge mpuzamakungu bwo gushyiriza ibyiyumviro.
Nuguhonyanga ukwisha n'ukwizana kwamenyesha makuru byo navyo biteye kubiri n'amasezerano mpuza makungu yerekana ubwigenge bwo kumenyesha makuru Burundi busanzwe karateye ku gikumo. Kindi naco nuko iryo hagarikwa n'ifungwa yerekana isura mbi y'igihugu cy'u Burundi yuko itemerera abamenyesha makuru bigenga yashobora gutanga makuru ateye kubiri n'ivyo leta irikirakora. Ivyo rero ni iterabwoba bakoresha.
Sentare ya Mukaza mu gisagara cyo budandaje Bujumbura yahanishije mu ntango zo kwambera uyu mwaka uwo mukenyezi igihano cyo gufungwa imyaka 10 no kuriha ihadabu byo muriyoni w'amafaranga y'amarundi. Bitabuzi yasanga urubanza rwakiriwe mugenzi we rushobora gutuma abarundi bahunze igihugu batagira umwete wo gutahuka mu gihugu c'amavukiro.
Tubona umengo mukuru w'ubwo mushasha azanye imvugo shasha atumina n'impunzi gutaha bisubiza inyuma icyizwe kuri abo bose bavuga bati kumbure twotaha mu gihugu c'amavukiro babonye ibyashyizwe Florian Irangabiye.
Ubu se turi umuryango w'umufaso Irangabiye yatubwiye ko kwa 23 kwa mbere nyene abashingwamanza biwe bunguruje. Sentari subira mu manza ya Mukaza bitekanijwe ko mu minsi ya vuba ije kumuburanisha mu ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko ubushibuseruko ahafungiwe nk'uko yabandanije abitwiganira. Florian Yangabiye asanzwe ari mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano ryavukiye mu buhungiro mu Rwanda amaze imyaka irenga indwi y'ab'i Kigali. Yahagaritswe igihe yari agiye i Burundi mu mpera z'ukwa munani 2022 imbere yo gufungirwa iminsi myinshi mu gashoro k'igendereza mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Umushikiriza manza akizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi yabwije ijwi ry'Amerika kuri telefone ko umushikiriza manza bwiteguriye kuburana nawe nk'uko bwabikoze imbere y'umucamanza wa mbere. Amnesty International sigura ko ifungwa ryiwe ari igihushane c'imvugo ya Perezida Ndayishimiye adasiba gushikiriza kw'abantu mu Burundi bafite uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro vyabo mu gihe ata muntu babangamiye. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Tuko turaja ku musozo w'amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri nasaha ariko reka mbere ko dusozera tubahe ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Twabyiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu Amnesty International ryatanguje iseke zaryo gusaba irekurwa ry'umenyesha amakuru w'umurundikazi Florian Irangabiye afunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani umwaka w'2022. Umugwi utunganya amatora muri Nigeria watangaje ko Bola Tinubu yegukanye intsinzi mu matora ya perezida. Tinubu ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Twabwiye kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikeka ko COVID-19 yaturutse ku mpanuka muri laboratoire y'i Wuhan mu Bushinwa. Twabye kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashinga amateka batanguye gukora itohoza kwihiganwa n'Ubushinwa. Aho rero namwe mu makuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi. Ayandi makuru murashobora kuyaronka kuri site yacu ya internet ni wezitatu@ radio yacu voa@.com. Ndashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi kuri mikro, mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye mwese, mugire umugoroba mwiza. Thank you.